Abikorinto ba mbere ikigabane cy'icyenda. Mbega sindi with the games. Sindi ntumwa. Sinabonye Yesu umwami wacu. Namwe nti muri gikorwa canje mu mwami. Namba kubande ntari ntumwa. Ariko kuri mwebwe ndiyo. Kuko muri kimenyetso mu mwami cuko ndi ntumwa. Ibi nivyo nireguza kubampenyura. Mbega ntitwemererwa kurya no kunywa. Nitwe kwemerewe kujana no mugora kirijwe nk'uko izindi ntumwa zikora. Nabavukanye umwami wacu na Kefa. Chanke jewe na barunaba nitwegwe twenyene tutemererwa kureka gukora ninde yigeze kwitunga ari umusoga ninde yotera umurima w'inzabibu ntaryo inzayo zawo chanke ninde yoragira ubusho ntabunywa mbega ivyo ndabivuze mu buryo bw'abantu chanke ivyagezwe byo ntibivuga bityo
kuko handitswe mu byagezwe bya Mose ngo ntimuze mu rumye umunwa w'inkiri kirase kuringana mbega inka n'izimana ibabaye chanke se yabivuze ku bwacu Ego mevyanditswe ku bwacu kuko umurimya akwiye kurima afise ivyizigiro kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwa ko mbega ko twababivye mwivye mpemu none nibikomeye ko twokwimbura ivyanyu vy'umubi abandi namba baravyemerewe kuri mwebwe mbega ntitubarusha cyane ariko ntitwarwaniye ibyo twemerewe yamara twihanganira byose kugira ngo ntituzane ikidehesha ubutumwa bwiza bwa Kristo Nimuzi yuko abakora ibikorwa vy'ivyera barya ivy'urusengero kandi abakora ivy'igicaniro basangira n'igicaniro kandi n'umwami wacu niko yageze ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa
ariko je ubwanje ntacu narwaniye muri ivyo kandi sinandikiye ivyo kugira ngo nkoregwe ntyo ivyo bavyiza nuko nofuma mpfa hako umuntu ahindura ubusa ivyo vyirato vyanje iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata kuko mvize ikingobera navuze ubutumwa nobo niba Genje je ntyo ndabikunze ndagererwa ariko ngenje je ntyo ntabikunze naho nyene ngoberwa n'ubwiriza nizigiwe ko none ingero yanje ninge nuko ubutumwa uko ndabuvuze ndabuvuga ku buntu kugira ngo sindwanire ivyo nemerewe mu butumwa naho kuri bose ndi widegembya nihinduye umushumba wa bose kugira ngo ndushirize kuronka benshi ko Yuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo ndonke abayuda Waganzwe n'ivyagezwe nabaye nk'ubuganzwa navyo naho bwanje ntaganzwe navyo kugira ngo ndonke abaganzwe n'ivyagezwe kuba taganzwe n'ivyagezwe nabaye nk'utaganzwe navyo kugira ngo ndonke abataganzwe n'ivyagezwe yamara kumana aho sindi ubutaganzwe n'ivyagezwe kuko kuri Kristo nganzwe navyo kuba dakomeye nabaye nk'utakomeye kugira ngo ndonke abadakomeye kuri bose nabaye byose kugira ngo nkirishe bamwe bamwe uburyo bwose kandi ibyo byose ndabikora ku bw'ubutumwa bwiza kugira ngo mfatanye n'abandi
nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko uherwa kabumwe namwe mu bariko mwiruka kugira ngo muronke intego kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri byose abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira
nuko nanje ndiruka ariko si nk'utazi yaje Uhita n'ibipfunsi ariko si nkubusha kandi ndwanya umubiri wanjye nawe uhindura umushumba kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanze ubwanjye sinze mboneke ko ntemewe